Wir haben in den vergangenen Tagen sehr viel Wort Gottes gehört.
Twumvise amajambo y'Imana menshi muri no misi iheze. Kandi turizera yuko azoshitsa icyatumye Imana yarungika. Turizera yuko atazosubira inyuma ubusa, ariko icyatumye Imana yarungika kizogaragara. Muri no misi iheze, iminsi igiye iheze, no kuno mugoroba, n'ejo mu gatondo, ejo mu gatondo, bino bikorane bizoba birangiye. Kandi turabona yuko murano amezi mezaza tuzobona icyo ijambo ry'Imana ryagaragaje ryashyitseko. Kandi turizera yuko rugomba kw'Imana kugira ngo dushobore kugarukanwa ku ntango, atari mu majambo gusa, atari gupfa kuvuga gusa, ariko no mu ngiro, no mu ngiro. Rero ku ijambo tubwirizwa kongera ko mwe mu ubushobozi bw'Imana, kugira ngo ijambo rishobore kuba rizima, maze dushobore kurishira mu ngiro mu buzima bwacu n'imbere y'amaso yacu. Uno munsi nashaka kuvuga muri make ubuzima bw'umuntu ku giti ciwe n'Imana. Turazi twese yuko tudashobora kubaho mu buryo bw'impwemu kiretse gusa tugirana ubucuti n'Imana. Ubwo buryo bwenyine bwo kubaho mu buryo bw'impwemu, nk'uko tubwirizwa guhema, iyo turi ku isi tubwirizwa guhema kugira ngo dushobore kuvuga ko tubayeho. No mu buryo bw'impwemu tubwirizwa kuba mu kirere cy'Imana, kugira ngo ubugingo bwacu bujye bimwe, ubugingo bwacu bushobore kubaho. Turazi uko umwami yabwiye Adamu ngo umunsi muzokirya ko muzopfa. Urupfu bujye bimwe mu rero rwakiye ruza ubwo nyene rubaza ko urupfu rwo mu buryo busanzwe bw'umujyo bw'umubiri kwaje rutevye mu nyuma. Narigeze kubivuga, ndavuga nti notuma mbona urupfu rw'uburyo bw'impwemu n'urupfu rw'uburyo bw'umubiri bibereye rimwe, byose bikabera rimwe, kuko hakubaho mu buryo bw'umubiri umaze gupfa mu buryo bw'impwemu. Ivyo ni ikintu kibi cyane kibabaje, ngo ntibabukire ubuzima. Ariko umwami wacu yaravuze ati, naje kugira ngo ndabahe ubuzima, ubugingo bushitse kandi mubeho umuneze. Kandi turavyiza n'imitima yacu yose. Turizera yuko Imana ishobora kuduha vyinshi kurusha ivyo wa mugwanizi yatwivye. Amen. Turavyizera n'imitima yacu yose. Iyo umwami wacu avuze ngo nzobashumbusha imyaka yose, ya myaka yose inzige zariye, ivyo ni vyukuri ijana ku ijana, nkuko byanditse muri igishisha kabiri 25. Muri uwo murongo haravuga kandi ngo ijambo ryiza rivuga ngo muzorya mute akabi, muhimbaze izina ry'Uhoraho Imana yanyu. Yoweli 2:26. Rero Imana idushumbushije, Imana igarukanye, tubwirizwa kugira ibyo turya byinshi kandi tugashima izina ry'Imana yacu, izina ry'Uhoraho Imana yacu. Ngo ubutumwa bwa mwene Aburahamu yise ngo ubuzima bwawe burabereye ubutumwa bwiza. Mwene Aburahamu aravuga ati, yemwe mwa bakristo mwe, mubwirizwa kugiranira ubucuti, ubucuti umuntu wese ku giti ciwe n'Imana, kugira ngo umuntu ashobore, kugira mushobore kuba abahungu n'abakobwa b'Imana, abahungu n'abakobwa b'Imana. Mubwirizwa kugiranira ubucuti, mukayibera umwana nayo ikabibayera so. Ibwirizwa kuba so namwe, kugira ngo mushobore kuyibera abahungu bayo. Kubera ko abahungu n'abakobwa bayo bonyine baba bakijijwe, atari ntibakizwa no kuba bari mu ishengero runaka, ariko bakizwa kubera abahungu n'abakobwa b'Imana bayo. Ibyo ntibishobora gukorwa, ibyo bikorwa mu buryo bumwe gusa, nukuvuga biciye mu kuvuka bwa kabiri. Mu kuvuka bwa kabiri honyine niho dushobora kwinjira tukagiranira tugashobora tuka Imana ikatubera umuvyeyi. Ubwo buryo bwonyene uko niko dushobora kuba abahungu n'abakobwa bayo. Twarumvise kenshi ibyo twavumvise inshuro nyinshi kandi ibyo ntibyaducitse ariko rero twashaka kubyirabisha ko ibyo Imana dusaba tubyirabishe ko nkuko Pawulo rero yandikira Abanyikorinto akababwira ati nimwisuzume mwebwe nyuru bwanyu mwisuzume niba muri mu kwizera cyangwa mutizera biko n'igice cya 15. Twabwirizwa kwisuzuma umuntu wese akisuzuma kugira ngo amenye by'ukuri nimba yizera cyangwa ari mu kutizera niba yumvira cyangwa ari mu kutumvira niba dufitaniye ubucuti n'Imana cyangwa niba tabwo dufise. Ibyo ngira mvuge birakomeye cyane. Mwaba Kristo mwe mubwiriza kugira ubucuti n'Imana ubufatane n'Imana hanyuma akabana akavuga mu butumwa mwe natabara nama akavuga ati ewe Mana mpagaze imbere y'irikoraniro ndugije ibiganza nunkundire mbeho mu buryo buguhimbara. Amen. Amajambo yawe abe amajambo yanjye, abe ariyo majambo yanjye. Ndayarimbure ko mu mutima wanjye, nube mu mutima wanjye, ube no mu byumviro byanjye. Niwinjize amabwirizwa yawe mu mutima wanjye, ibyagezo byawe ubyize mu mutima wanjye no mu byumviro byanjye no mu mwemu yanjye, kuko nshaka kuzokubona, nshaka kukubona. Turabona yuko turabona ingene ayo majambo ari amajambo yibwina ava mu mutima, mu bugingo bw'umuntu. Si amajambo y'umuntu apfa kuvuga ku munwa gusa nk'uko umuntu yoba afise byose, ahubwo kandi ibyo bihura n'ibyo Pawulo yabwiye yandikiye abi Filipi akababwira ngo suko maze kugifata, ngo suko maze gushika ku gutunganywa, ahubwo ndiruka nkurikira gutunganywa kugira ngo nk'uko nafashwe na Kristo nane nshobora gufata, ntibagira ibiri inyuma ngahanga amaso ibiri imbere yanjye, nkuko byanditse mu Filipi 4:12-13. Rero bino bikorane rero bibyirizwa kugira iyo ntumbero imwe gusa, naho tutoshobora guca turonka umwimbu bunyene. Bino bikorane bibwirizwa kugira intumbero imwe kugira ngo imbuto nziza y'ijambo ry'Imana ishobore kubibwa mu nyuma iyo mbuto iziza n'umwimbu munini kandi uhimbara Imana. Amen. Haro kandi ibintu bibiri cyangwa bitatu navyo bira umuntu umwe kugitikiwe wewe jewe twebwe twese nk'abana b'Imana, kuko kenshi turono ni kirere cy'uburyo bw'imwemu tutanabimenye. Akenshi turazana ibihari tutabishaka, akenshi tukazana ugudasenyera ku mugozi umwe kandi tutabiteguye, tutabizi ko twabikoze. Birakenewe rero yuko turongorwa na mwemu w'Imana kandi ntidukore hanyuma ngo tuze kwiyumvira mu nyuma, ntidukore ibintu ko twishakiye mu nyuma ngo tuze kwibaza ko twakoze bitari byo, ahubwo tubanze twibaze imbere y'igihe hama imbere y'uko tugira icyo dukoze. Birakwiye yuko duce burya kenshi birakenewe yuko umuntu aceceka kabiri akavuga rimwe. Mwenedabura n'amara avuga ngo abana akavuga ngo nimwinjire mu bihari na bimwe, nimwirinde ibihari. Niba umuntu wo mwikorana ndavuze ngo murazi yuko nguyu uye nujya aye bavuze ibi bavuga nibi, hagize mwene data bivuga mu ikoraniro, mwene data nkuyo yabwirizwa kugira isoni zo kubavuza ibintu nk'ibyo, mubyinjiyemwo mugafatanya nawe ugacitangura kubaza mwene data ngo by'ukuri niko byagenze. hanyuma mugaca mutega amatwi ibyo bitsitaza mwiyubare kuko mwe muyera ntaba mu byaha ntaba ahantu hari ibyaha umutima ubaye ubamwe mwe muwimana uba wuzuye ukwera ugutungana nta karohe kabakari muri wo ni umwo mutima ni uyumvira ikintu kibika nta kintu kibukora ahubwo wizera byose ukihanganira byose kandi ukihanganira byose koko aha ni havugwa aha ni babwira uvuga ufite icyavuga uvuga ikintu runaka ahubwo andikoze muvye mwetabira namwe yavuze ahubwo bibwiwa n'abantu bacavuga ngo mbega nibyo koko bajya abantu bacavuga ngo mbega ibyo umuntu uvuze koko niko byabaye muri uwo mwanya uba wamaze kugurura ugutwi kandi iyo ugutwi kuguruye ijwi rikinjira muri uko gutwi ubwo nyene amajambo burya cyakika nk'urubuto ijambo ry'Imana ijambo ry'umuntu ijambo rya mugwanizi amajambo yose burya ameze nk'urubuto kandi ntiyinjira gusa mu matwi iyo amajambo y'abantu yaguma mu mitwe yabo gusa muri icyo gihe nta byinshi twabivuga ko ariko rero ntaguma mu mutwe gusa ahubwo arinjira no mu mutima nicyo kibabaje ntaguma mu byiyumviro gusa ariko arinjira ntaguma mu mwemu gusa ahubwo arinjira no mu byiyumviro akinjira no mu mutima iyo wumvise ikintu uto wifatanya ucuba igice kimwe n'icyo kintu ntibyaga gishobotse ko witandukanya n'icyo kintu hano rero baratwa baratuburira ngo ntimuje mu bihari ntimwinjire mu bihari nimwirinde ibihari nimuzibukire ibihari nimba ari umuntu wo mwikoranira avuze ngo ngumbe gurazi ngo naka na naka bavuze ibi n'ibi n'ibi mwenda ata nk'uyo yarakwiye kugira isoni z'ibyo bintu avuze ntidukeneye gushyiraho ibintu ingingo runaka ngo tuvuge ngo guhera uno munsi ngo nihagira umuntu avuga ngo akaza aho uri ngo akavuga ngo akugurura umunwa ngo akavuga ijambo rimwe ngo iryo ari ryo ryose ngo agitangura kuvuga ngo ntitushatse kuvuga ngo ucyumubwira ngo niyagira icyo avuze ngo ucyumubwira ngo urateye isoni sibyo tuvuze ahubwo nimuvuge ngo mucyo muvuga ngo nibyo mwene tabara namu yavuze ngo nimuvuge gusa nkuko mbere namu yabivuze mu butumwa yavuze ngo mbega ubugingo bwawe utabereye icyo uburabereye ubutumwa bwiza nimuvuge ibyo yavuze gusa mwibaza yuko mukomeye kugira ngo mwumve ibyo aribyo byose mwibaza ko mukomeye ku buryo mwakumvira ibyo aribyo byose abantu bayoraguye nshaka kubabwira yuko ibyo mwumva mu minota mike gusa murashobora kumara amezi mutarabyikurako mutarabyikuramo ibyo rero wumvise amasaha n'amasaha byovyo kumburuzo mara imyaka n'imyaka utarabyigobotora mubwirizo rero kwirinda murumva ibyo nshaka kuvuga bica bigumana namwe ibyo bintu kandi n'ubwo ishobora kubyikurako hano rero aravuga akagera no ku miryango akavuga ngo nimugire ibihari hagati yanyu nihagira ikintu kiza mu muryango nimugiharire ko ikintu kizukurutse mu muryango nimugiharire ko cyane ni nako bimaze no mu ikoraniro hano mu isengero ni nako bimeze kuri nyogokuru cyanke ku bantu bose ibintu byose twoshora ku bintu byose arabana akavuga ngaha ngo nimukaje mu bihari kuko ishavu ryari ishavu burya umuntu wafashwe n'ishavu ababaza mwemuyera n'abagaca amuvako mwemuyera agaca amuvako kuko ishavu ryari ishavu twese turamaze kubyiyumvamwo ariko akenshi ibyo bintu bisaba ko tubwiza ku bisaba ko baguma babitwibutsa hano rero aravuga ngo iki nico kizokwereka abantu bose ko muri abigishwa banje nimwagira urukundo hagati yanyu nicyo kizokwereka ko muri abigishwa banje Yohana 13:35 urukundo ni cyamwa cyamwe muyera amaze kuvuga ivyo acagenda mu banyefisi cy'icyakane turaza kubigarukako mu byanditswe ndabananya nsoma Mbega murazi yuko mwagizwe basha mugahindurwa mugasa n'umuremyi wanyu Mbega murazi yuko mufise imero z'umuremyi wanyu nivyo ntankeka muramaze guhura n'abantu abantu mukunda cyane mwifuza kumera nkabo muramaze guhura n'abantu mukifuza kumera nkabo ntimuzi kumuri gituma ariko Babara abantu bameze neza iyo ubonye umuntu gashakusa nawe abari umuntu ameze neza ukumva ingeso zewe zigukwega muramaze kubi ibyo muramaze kubyibonera namwe mukeneye kuba muri kumwe n'uwo muntu hariho ikirere kiba kiruhande y'uwo muntu ubuzima bwa bwiwe amajambo yiwe ubujyatambuka ukabona ko ibintu byose bimeze neza hanyuma uramaze guhura n'abantu uwundi mugwe abantu ukumva uwo mwigira kure misi yose bavuga ikintu kibi cyangwa bakavuga uwundi muntu bababuzuye kunegurana gusa abo bantu kwari babiri bose turamaze kuhura nabo ariko ubu rero ntidukeneye kwibaza ku by'abandi bantu ubu nkeneye kwibaza ku byanje nawe wibaze ku byawe ni gute abandi biyumva iyo bari kumwe na wewe n'igihe nanjye ndi kumwe nabo mbega babona umugwi cyangwa babona undi mugwi mbega babona umengo n'umuntu bakwiye kugumana cyangwa n'umuntu bakwiye kwirinda tubwirizwa kwibagira abandi bantu bose maze tugafata ijambo ry'Imana nk'icirore imbere y'amaso yacu kuko nibaza yuko ubutumwa bwatanzwe buraba ubuzima bw'ukwizera umuntu ugiti ciwe ubutumwa burakenewe ku M nka bujya butumwa bwose buvuga ku byavugishijwe kuko bimaziki ubuturonse ubutumwa bwiza buvuga ku byavugishijwe niba tudashobora kubaho mu buzima bwacu bwa misi yose niba tudashoboye kubaho ku buryo Imana ishobora gushyira ibyo bintu mu buzima bwacu byo tumara ubutumwa bw'ibyavugishije byo tumarira iki ndabananya nsoma uri kumwe nabo bantu ntiwiyumva umeze neza ari naho bo bamasa nuko bameze neza ariko batuma ujya mu kirere kibi ibyo mwibaza ibintu mukora ibikorwa byanyu nivyo muvuga bituma haza ikirere runaka rero gishobora kuba kibi canke kikaba ikirere ciza kandi burya ibibogaboga mu mutima nivyo bisohoka ku mukanwa muri ivyo nta kwihenda kubamwo ibibogaboga mu mutima nivyo akanwa gaturumbukana abantu bashobora kuba abantu beza bakagaragara kumwe ngo ni beza bagatwenga bakagira ibitwenge twenge mu maso kumbure umubonye mu maso ukabona ko mengo asa neza ibyo byose ntacyo bitwaye ikibazo n'igikurikira kandi nyishu nayo n'igikurikira mbega mu isoko rimwe harashobora kuva mu amazi aryoshe n'amazi arura naho ushyira mu isukari ingana gute umururazi uguma wumvikana ariko turashaka gushimira umwami wacu kuko kubw'ibyo ashaka ko tuba uko akeneye ko tuba kubyo ashobora kutugira n'ibyo azotugira muri kazoza ashaka kutugira abantu bahindutse bakagira ishusho ya Kristo kuko twizera yuko Imana iri kirakora ikintu ciza cyane ariko birakwiye ko tuba mu kirere ciza ubwa mbere mu buzima bwanje no mu buzima bwawe hanyuma rero muri icyo gihe twese hamwe dushya tugira ikirere ciza kandi tukaganira ibintu byiza kugira ngo ntitugire imishamirano cyangwa kugira ngo ntitugire ikirere kibi kizotubere ikirere kizokaba gihinduka ikirere tuzokwihanganira aho Imana iri habaho kumvikana kuva ku mana aho imana n'abantu barumvikana umwe aratawura uwundi ahari ikirere kivuye ku mana mu mutima wawe no mu mutima wanje muri cyo gihe turatahurana tugatahurana n'ima tugatahura imana kandi no hagati yacu tugatahurana aho ntabyo kudatahurana bikiza ngo bibeho hari imana ndemeza neza yuko satani burya mu kutumvikana kose abari mu satani ibyo ndabyemeza kandi nitwibaza ikibazo gusa ngo nituvyibaza nk'ikibazo ariko turazi yuko hari kudatahurana kwinshi cyane Berto zo no kuvuga tuti hari kudatahurana kwinshi cyane mu bantu la ukuntu ibintu bishobora kumera nabi ariko akenshi umugwaniza bashyizemo akaboko kiwe agashyiramo ukuboko ariko aho imana iri kandi hakaba hari ijambo ry'imana aho haba hari gutahurana haba hari gutahura ibintu by'imana kandi abantu hagati yabo nabo bagatahurana hano rero umwe n'amara avuga akakomeza akavuga ngo nimuje mu bihari no mu miryango yanyu nkuko nama nabivuze urukundo ruvyara urukundo ishavu rikavyara ishavu hano bino bintu kwa bibiri kimwe cyose turabona ko kiriko kirivugwa muri bino bintu ubure tugaruke ku byo umwami wacu yavuze yaravuze ngo ngo nababere nabahaye naba naba yaba ngo ndabahaye akarorero kugira ngo nkuko jembagiriye abariko namwe mugira nkuko byanditse muri Yohana 13 mu 15 turabibona umwami wacu yaduhaye akarorero kugira ngo natwe hagati yacu natwe dukore nkuko yakoreye abiwe haranditswe kandi mu twabwiza ngo bwanditswe muri Yohana ngo kuko yakunza biwe ngo agushika kumuhero ngo yarabakunze gushika ahereza ko Yohana igice cy'13 murongo wa mbere urukundo ni ruzoshira abiko no igice cy'13 murongo 8 mureta bana namurera lageraho akagera kugihe igihe yageragezwa ukuntu umugwanizi yagerageje kumugerageza mu buryo bwinshi aravuga hano ngo ahamwe imana igihe imana itari kivugana nanje satani yaciye abonegwaho satani arambwira ngo nshaka kuvuga ngo wavuze ngo imana ni imana nziza ngo ariko rero ngo iyo mana ngo urabona ko uvuga ntikwi ngo ugasemera ntikwitabe ngurabona ko nubwo imana uvuga ngo ni nziza mwende ndaparamu yari yasenze arasenga cyane ariko imana ntiyamwishura akomeza akavuga ngo satani yavuze ngo ibyo bintu byose urabikora ngo ariko ubu ngo urakora ibintu byose ngo ariko nawe ngo iyo uyikeneye ngo uhejeje kubwira abandi bantu ngo nibizere ngo uhejeje kubabwira ngo nibizere ngo imana ngo numuvuza ngo numuganga akomeye ngo none raba wewe ngo bigeze ku mwana wawe ari kumfiro kandi imana yakwihojeje satani azakwereka ibintu byose murazi ngende bica bigenda iyo satani akubwiye ibintu nk'ivyo nashaka kongera kubibasomera inyuma yaho satani aje akavuga ibyo bintu byose hano arabana akavuga ngo naciye mbwira satani nti satani herere inyuma yanjye satani mva inyuma byari bikivyo mutima mwe ndatabara namu ivyimana byari byarashinze imizi cyane mu mutima mwe ndatabara namu byari byacitse ubuzima bwiwe ariko rero ibintu yagiye aracamwo n'ibigeragezo nabyo nyene ibyo yaciyemo ntibyashobora gukura iby'imana yakoze ngo bikure mu bugingo bwa mwenda tabara namu kandi ndibaza yuko na twebwe dushobora kuvuga ibyo bintu nyine ibyo imana yakoze muri wewe no muri jewe simvuze ngo iby'imana yakoze ikoresheje jewe cyangwa wewe oya kuko ibyo birashobora kuba byabaye ibintu by'inyuma gusa ndiko mvuga iby'imana yakoze mu bugingo bwawe no mu bugingo bwanjye nta muntu n'umwe ashobora kubidukuramo kandi turazi yuko igihe umwami wacu yemerera satani gukubita yobu gukora kuri yobu yamutegetse ati
darfst du nicht antasten.
Ati ubugingo bwiwe ntubukoreko ntugire icyo ubukora yari gushobora kumenagura ibintu byose bikikuje Yobu akababaza n'umutima n'umubiri wiwe ku buryo Yobu yicaye mu mukungugu ari ku mwansi ntiyashobora gukora ku bugingo bwiwe ubugingo bwawe n'ubugingo bwanje byaracunguwe n'amaraso y'amagazi w'intama kandi byo Satani yamenaguye agasangangura iruhande yanje n'iruhande yawe ivyo ntibishobora gukora ku bugingo bwanje n'ubugingo bwawe hano hari ikintu kiriho kiravuga mu mutima wanje kivuga buke buke kivuga ngo ndazi ku mucunguzi wanje ari muzima kandi kwazuhagura ku munsi w'iherezo azo mpagurutsa ku munsi w'iherezo Yobu yaravuze ati naho umubiri wanje uri kurabora ndazi ko nzibonera Imana ivyo byari biki byari by'Imana yari yarakoze mu bugingo bwiwe haleluya mureza Branham abandanya ino nkuru y'ukugeragezwa kwiwe ibandanya n'aya majambo akurikira naho wondunga ikikuzimu mana nzoguma ngukunda kuko hari kintu cyamfashe kidashobora kundekura hari kintu cyamaze kumfata kidashobora kundekura haleluya hari kintu cyamaze kumfata none icyo kintu ni giki icyo kintu ni giki cyamfashe n'ukuboko k'umwami kwacumiswe urukundo rw'Imana rwaradufashe ruradukuramo nk'uko Pawulo abivuga kandi twamaze kubivuga ngo kuko nanje nafashwe na Kristo amen si twebwe twabanje kumukunda ariko niwe yabanje kudukunda si twebwe twamurondeye niwe yaje kuturondera kandi turahura nawe muri ubu butumwa harimo ibintu byinshi abantu babwirizwa gushyira ku mutima ku ruhande rwanjye jewe kubindaba na wewe kubikuraba hano arakomeza akagaruka kukuntu ishengero rimeze muri kino gihe reka mbandanye tuvuge nk'akarorero abagore bazanye imitongano bagatangura gutongana mu ikoraniro bakaguma bavugana utuntu ku matelefone mbega ubwo n'ubuzima bubereye ubutumwa bwiza nimba hari umuntu aje akazana ibice mu ishengero akazana ibihari hagati y'abantu mbega ubwo n'ubuzima bubereye ubutumwa bwiza twigisha inyishu iroroshye ariko ni kintu turi mu gihe aho Imana yashizeho ibintu uko bibwirizwa gutunganywa ariko abahungu abakobwa b'Isiyoni ubugingo mugeni bwonyene nibo bonyene bazemera uko kuntu Imana yabitunga uko kuntu Imana yabitunganije abandi bose bazobica iruhande birenganira ntibazoshobora kuvyubaha ntibashobora kubikora ntibazovyemera kubera iki ntawo bisobanura ariko hano arabana yakavuga ati bene data bari bagiye ikintu kimwe kumbureko bene data bari mu kazi uwo munsi sinzi birashoboka ariko mbashikanje nimwizere Imana burya ntishaka kubagirira nabi Imana ikeneye kubereka inzira kugira ngo namwe mushobore kubera umugisha abandi Imana iba ikeneye ko mubone mumeregwa neza twese dukeneye kutubona tumerewe neza twebwe abayizigira ikeneye ko tumeregwa neza hariho kandi ibintu dutegerezwa gusoma hano ariko ubwo butumwa murabufise muhiri wanyu murashobora kubusoma mukabona ibintu ingene yabivuze kurande kwanje nshaka gusoma kino canditswe umukristo umukristo n'umuntu asa na Kristo nta muntu ashobora kuba umukristo kiretse Kristo aba aje akaba muri we maze ubuzima bwiwe ubuzima bwa Kristo akabuha ubuzima bwiwe muri wewe Kristo agaragaza ubuzima bwiwe muri wewe maze mugaca mukora nk'ivyo Kristo yakoze ubu rero turafise icifuzo mu mitima yacu tukavuga tuti mana yanje engi iki gipimo mana umukristo n'umuntu asa na Kristo kandi ivyo nibisigura yuko tubwirizwa kwambara impuzu abantu bambara hariya mu buseruko sivyo bisigura cyane ko tubwirizwa kureka imishatsi tukagira imishatsi byinshi n'ubwanwa burebure tukambara n'amasandari ivyo abantu bose barashobora kubikora ariko ubundi sivy'inyuma ariko ivyo ni ibintu bibwirizwa kubera imbere umuntu asa na Kristo kubera ko Kristo asigaye aba muri we neza Branham yavuga ngo iki mu butumwa bumwe yavuga ngo iki kumbure ntidukunda yuko ibyo babitwibutsa ariko aravuga ngo ati mwereza Branham avuga ati mwe mu Hitler aba muri jewe nuko ivyo Hitler yakoze mwe mu wa Beethoven aba muri jewe no cyankora ivyo Beethoven yakoze hamwe ubuzima bwa Shakespeare bwo buri muri jewe no cyankora ivyo Shakespeare yakoze ubu rero aravuga ati mwe mu wa Kristo aba muri jewe muri cyo gihe ubuzima bw'Imana buca buba muri jewe muri cyo gihe azoca ubuzima bwiwe muri jewe kandi azoshitsa ibikorwa vya Kristo muri jewe amen muri cyo gihe rero tuba turi imbere y'umuhigo kandi n'umuhigo ukomeye twese uturaba shaka kuvuga rero ibi bikurikira shaka kuvuga yuko atangora ntitugifise ntangora ntitugifise kuvyo mwenda kuvyo Imana hishuye mwenda Abraham nimbaro bantu bamwe bamwe bagifise ingorane mu butumwa runaka muri ico gihe libari ihwa riri mu kirenge cyabo hakaba ari ubutumwa bwa mwereza bwana bukabere ihwa mu kirenge akana kenshi akenshi n'abantu n'ibintu bitabaraba ni mubireke ibyo mubishyira mu maboko y'Imana mwibandanirize mubaranye n'Imana turizera yuko Imana yarungitse uvugishwa nayo kw'Imana yavuze iciye mu kanwa kiwe kandi ko amajambo yose y'Imana araturaba wewe na jewe kandi tubwirizwa kuyubaha hari umuntu umwe yambwiye ubutumwa bumwe ubutumwa bumwe yarambwiye ambwira ngo yego ngo hano ngo yakoresheje gusa imirongo mu isezerano rya kera ivyo vyameze nk'imbuga itancumise mu mutima mbega mwibaza ko ari we yavyihitiyemo cyangwa ari umwami yamwimuhishuriye mwibaza ko imirongo yayihitiramo cyangwa umwami yamwimuhishuriye mbega umwami ntiyavuganye nawe cyangwa mwibaza yuko Imana itaba yabanje kuvugana nawe imbere yuko avuga mwibaza ko Imana itaba yabanje kuvugana nawe hama turabona ko bitugora cyane twadusubira mu cyari cyacu tukibaza ngo ntibyari bikenewe ibyo bintu ko bivugwa akenshi turizera yuko Yehova mu isezerano rya kera ari Yesu Kristo muri shasha kandi azovuga bijya bintu nyene nk'ivyo avuge ku musozi Sinai nibyo nyene azovuga ivyo avuge ku musozi wa Elayon cyangwa handi hanuze nibyo nubazosubiramwo urashobora kwizera uko bisigura yuko atizera nkuko ibyanditswe bivuga abafite ukwizera kw'iwo muntu kandi uko ntikuzomushikana ku ntumbero dutegerezwa kureka tukareka bakatubwira ibyo bintu tukabibwirwa burundu bakabitubwira rimwe burundu. Petero aravuga rero mukete yandeza akavuga ngo abantu bavuga ivyava kumana barongowe namwe mwe muyera ubiravyo wamenga sabera ariko imana yo ibafata nkabera bavuga ivyava kumana barongowe namwe muyera kandi imana yahamagaye abantu ngo basoke ishengero gera n'iyo yahamagaye ngo risoke irabacungurira babohora maze ikibagira inyego yayo. Hano nashaka gusoma bino bintu mvuge bino bintu imbere yuko ngaruka kuri buno butumwa. Hano rero mwe ndabana n'abavuga ngo ubushize naravuze ubutumwa mvuga yuko abagore babwirizwa kubaha abagabo babo, kumvira abagabo babo. Hacha kuri kiri jambo ngo kumvira hagacha wagacha bashiramaga kwego hagati ngo kumvira kumvira abagabo babo. Haize igihe kinini cyane iyo jambo ryari bagiye mitwe y'abantu abantu ariko barakora ibirori by'ubukwe iyo jambo baragibagiye ntibakirishaka haba muri Amerika cyangwa iburaya murantunga baragibagiye bibera muri Amerika bakabata gutahuza yuko ngo bakaca kubwira ngo twebwe n'imigikene ko twumvira abagabo bacu. Ubu rero ari ikintu kica kigira tuvuge ariko mutabikoze ngo mwumvira abagabo babo banyu ntimukwiye no kwitwa abakristo kuko ntimuba muri n'abakristo. Ni jambo rikomeye. Ijambo ry'umwami wacu rirakomeye ariko yavuze ijambo rikomeye igihe yavuga ijambo rikomeye abantu bose baca bamuvako yacaraba iruhande yiwe agatahindukirira bamwe bari basigaye iruhande yiwe akababaza ati mweho ntimushaka kugenda nk'uko abandi bagiye kandi aho niho havugwa aya majambo meza cyane ngo mwami tuje kwande kwari ufite amajambo y'ubugingo budashira Yohana 3:38. Umve kandi kirushirije ivyo arabana akavuga gutya mu butumwa mwera zabana n'amakabana avuga ngo mu gihe cyose ivyo mutabikora nimwari mukwiye no kuba kuvuga ngo muri abakristo ko ntimuri muri abakristo ivyo mwakiye mwivyo ntibindaba niba muvuga mu ndimi niba mutumvira abagabo banyu mwabagore mwe ntimuri mukugomba kwimana. Hariho benshi bavuga ibyo kugomba kwimana kandi ukugomba kwabo bakakwita ukugomba kwimana barikore kugomba kwimana bo bishakiye ibyo rero bacabigira nk'ibintu ngendegwako kandi ngenda bivuge uno munsi nk'uko bimaze iminsi byavuzwe muri no mugoroba uheze umugore imana yamugeze ngo aganzwe n'umugabo inyuma y'ukugwa kandi umugore wese adashaka kuganzwa n'umugabo aba yemeye kuganzwa na Satani ubwo nyene. Ibyo kandi sindavyihanako sindavya iryo ni jambo y'Imana sindabi ibyo aho sinihenze ndabivuze murashaka kubisoma kandi mugabo sindi ngaha kuno mugoro wagira mvuga ibyo bintu ariko murabona yuko mwe muw'Imana yavuze aciye muri mbeta z'Abrahamu mu butumwa nyene akavuga ngo akavuga ibi nibi rero ibi kwari kugira ngo dushobore guhabwa ibihagije kandi buno butumwa bwavuzwe mu myaka 63 harasigaye imyaka ibiri gusa imbere yuko ahishurirwa ibintu byose abwirizwa guhishurirwa. Ubureka tugaruke ku ntango tugaruke ku Kristo nk'uko bwari ku ntango aho abakristo bari bahuje umutima n'inama nta n'umwe yavuga ngo ngubi ni byanje ngubi navyo ni bya ngubi ni byanje oya bose basangira ibyo bafise ariko ikintu bari basangiye nyamukuru kwari kwizera kuva ku mana hagati yayo yabo inzu yawe urashaka kuyigimana ibyo ntitubihaririye igenje iwawe ariko iby'Imana iby'Imana turabigendana aho tujya hose inzu yawe ushobora kwigumiza muhira ariko iby'Imana turabigendana kandi ibyo nibyo bidufatanya hagati yacu nimwibaze namwe hamwe twagurisha amazu yose dufise hama tukadukoranira ahantu hamwe kugira ngo tuze kwama turaharira ngatondo no kumugoroba gushaka kumugoroba ivyo byo tumarira iki oya ubwo bari bahuje umutima n'inama kandi barahuza iby'Imana barabihuriza ko kugira ngo nkuko ibi bikoresho tuvuza by'umuziki ngaha iyo abantu bari kubarabivuza babivuza bihuza kugira ngo ntivyumvikane nabi uko niko abakristo nabo nyene bahuza umwe ntiyagwanya uwundi umwe ntiyagwanya uwundi ariko baririmba indirimbo baririmbira ku rugezo rumwe nkuko ibyanditswe byera bivuga ujye umuntu w'Imana yarasoma ijambo ry'Imana ahagurutse mu ikoranira yarasoma ijambo ry'Imana bamwijanira 20 bose bari bahuje umutima n'inama gushikaho bagira ubumwe buvuye ku Mana bagira umwe hagati yabo hagati n'Imana n'ijambo ryayo ijuru riruguruka maze mwemu yararamanuka amen dutegerezwa kugera kugo guhuza kuvuye ku Mana hano sivyo kubaza ngo mbega wewe urahuza na mwene sa Frank icyo ni kibazo kitagira kamaro cy'abana mbega mwene sa Frank ni iki kugira ngo wewe uhuze nawe ubwirizwa guhuza na Yesu Kristo kuko niwe jambo ejo uno munsi gushika ibihe birashira ntahinduka kandi ntidukeneye kwica ibice ariko dukeneye mwemu yera uno munsi ngahuza n'uyu mu kwezi kuza ngahuza n'urya nimunkunde ndababwire nimba we na jewe duhuje n'Imana muri icyo gihe ntimusubire kuvuga ngo mpungije na mwene data cyangwa mpuje n'urya wundi kuko muri icyo gihe tuba duhuje n'Imana atari ugupfa guhuza n'uyu n'uriya Pawulo yaranditse yandikira ibiko navuga ngo hagati yanyu harimwo mwariciye ibice umwe avuga ngo ndi wa Petero uwundi akavuga ngo nibi Pawulo akavuga ati akababaza ati none muri abo bose ninde yabapfiriye ni nacyo kibazo no munsi ndababaza ntavyo kumenya niba duhuza n'uyu mwenda cyangwa n'uriya mwene data nkeneye guhuza n'Imana n'ijambo ryayo muri icyo gihe rero tuzoba duhuje hagati yacu ariko turabantu kandi tubwirizwa guhuza n'abantu naho tukiri mu mubiri tubwirizwa guhuza n'abantu ariko ikintu nyamukuru si biri iburyo cyangwa ibumoso ikintu nyamukuru ni ijambo ry'umwami ryamanutse riva mu ijuru rigahishurwa na mwemu w'Imana nicyo kintu nyamukuru kandi dushobora kongeramwo umwambiro wa kera murazi yuko murazi icyari cyo umwambiro ubura mama yaratinye Imana kandi yarategura imikate twahora tubiraba murazi icyari cyo umwambiro wa kera nibijya umuntu asigaza mu mukate ahejeje gukora kugira ngo ashobore kuzobikoresha mu wundi mukate ubutaha ibijya rero biba byasigaye mu nyuma bigira ahantu birura ibyo ni umukate urura ahari tugeze ku kintu gikomeye cyane umwambiro wa kera wigeze kuba umwambiro mwiza mbere ariko ubu abantu bakawubika gushyikaho uteboka ba mubi nararavye mama yahora afata igice cy'umwambiro agafata igice kimwe ariko arakora imikate akagishyira ku ruhande mubyo ariko arakoresha kugira ngo ubutaha abari bazokoresha byaza kugera mu kindi gihe byamaze kurura bigashigwa mu mukate mushasa zokora ikindi gihe none tuvuga iki Imana ni adu tege seri no tege kumuli mkufayu chumina kata takapuka mungo misi ndwi ni hazigera habu mambiro mumazu ya anyu haimara ungerera tegeka ashiraho ingaburo yera mwenda tabura na maravuga ngo ija misi ndwi gera njimi hendu vise ngero nidu shobora kuzana kubyerekeye nidushira kuzana ivyo mu gihe cyaheze uko biba byamaze kurengana bimaze kura bisaba yuko turonka ikintu gishasha muri buri gihe kivuye ku mana kandi twarabibonye kuvyerekeye abisiraeli muri munsi abisiraeli baronka manusha nuno munsi twaronse manu nziza itagira karohe nziza ejo tuzoronka ejo ino manu nziza uno munsi bayamaze kubora ejo irimo ninyo yamara imana n'imana imana yageze ikintu cyose kuri buri gihe no kuri buri urunganwe ivyo imana yatanze mu gihe cy'ubugorozi byari byiza ariko uno munsi byaramaze kurengana ubu birarura ivyo mu gihe cy'abagorozi cya reformation turizera yuko imana yaduhaye ikintu gishaza kubw'ubuntu bwayo muri kino gihe Paulo yarandikira abikorinto akababwira ngo nimuzi yuko umwambiro muke ukakamisha irobe rinini kaba rinini twarasomye kuyinguheze izurici kuby'umwami wacu yavuze ngo nimwirinde umwambiro w'abanyabwenge bibyanditswe n'abafarisayo abigishwa bibaraciye bibaza bati baravuga ngo ari kavuga iby'imikate munyuma cyarabasigura arababwira ati ndiko mvuga ku nyigisho z'abanyabwenge bibyanditswe n'abafarisayo ngo byanditswe muri Matayo 16:12 ibyo byari biki ntidushobora kuzana ngo twinjize mu nyigisho za kera mu by'imana yaduhishuriye muri kino gihe igihe cyose twagerageje kubikora twaca dusanga umukate turiko turakora urura byose bigaca byononekara turakeneye rero ikintu gishasha kandi imana yarabiduhaye ku buntu bwayo nashaka kandi gusoma nihuta imirongo mike mucete cha kabiri cha bikorino akugira ndufata umwanya munini abikorino gice cha kabiri abikorino bakabiri gice cha kane duhere ku murongo w'indwi ariko dufize ubwo butunzi mu nzavya zibumba ngo ubushobozi buhebuje bw'Imana butavuye kuri mwe kuri twebwe turi nzavya zo kwisi ariko ubushobozi buri muri twebwe n'ubushobozi bw'Imana amen kandi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butegerezwa gucika ubushobozi bw'Imana nkuko tuzi neza yuko Yesu Kristo wenyine ubwiwe ari Imana yishuye mu yambaye umubiri iyo Yesu Kristo aza kuba Imana yishuye yonyine ubwayo mu mubiri muri cyo gihe ubutumwa bwiza nibwo bayari ubushobozi bw'Imana ariko wenyine ni Imana iri hejuru y'ibintu byose giheza giwe bidashira turasoma ku murongo wa 13 wa 13 haravuga ngo ariko ko dufise uwo mutima wizera uboneka mu vyanditswe ngo nizeye nico catumye mvuga natwe nyene turizera nico gituma tuvuga ntidufise gusa inyuguti by'inyuguti by'ukwizera inyuguti z'ibyukwizera ahubwo dufise mwemu w'ibyo twizera ari kurabo bose ijambo ry'Imana ryashitseko kuko bari bahumekwe na mwemu yera twarumvise ijambo ryahumetswe na mwemu w'Imana ntidufise ukwizera gusa ahubwo dufise na mwemu w'ukwizera kubera ko Imana yavuganye natwe haravuga kandi ngo ndizera ngo turize ndizera nicyo gituma mvuga ku murongo wa 17 haravuga ngo kwa marushwa yacu ahwahutse yakanya kanone yiyongeranije yiyongeranije cyane kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira mu 18 natwe nituraba kubiboneka ariko turaba kubitaboneka kuko ibiboneka ari by'igihe gito ariko ibitaboneka bikaba ari by'ibihe bidashira pegira ijambo ga yemwe si ijambo ryiza umutwaro urashobora kuba uremereye ariko duha iyo duhanze amaso kuri Yesu dushatwumva umutwaro uhahutse amen turashobora kumva ko tumerewe nabi hanyuma uko kwiyoka cyakuza kwaduhagurutsa turashobora no muri cyo gihe twaje dutera tuje imbere mu kwizera haleluya hano haravugwa ku murongo wa 17 ngo kuko amarushwa yacu ahwahutse yakanya kanone wowe na jewe turashobora kuvuga tuti uyu mutwaro uraremereye ntidushobora kuyikorera ariko hano mu ijambo ry'Imana aravuga ngo hano tukumva ngo n'umutwaro uhahutse mu ijambo ry'Imana tubwirizwa kuraba ibintu nk'uko umunzane w'Imana ubitwereka muri icyo gihe ibintu bica bihinduka ariko dushyize ku munzane wacu ego muri icyo gihe urushinge rucya rutwereka yuko bimeze nabi nitubone niyo turi buje niyo nico turi bukore ariko duhagaze ku munzane w'Imana muri icyo gihe tuca twumva amajambo avuga ngo nimunyikoreze ibibara babaje byose muri icyo gihe tuca twumva amajambo avuga ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe nzobaha uburuhukiro bw'imitima yanyu muri icyo gihe tuca twumva ijwi ry'utubwira ngo ni byose nimubishire ku birenge byanje nshaka kwama ndabikora buri gihe cyose ku buntu bw'Imana insobanuro rero itangwa hano ku bw'ijambo rivuga ku bw'ubwiza buhoraho riravuga ngo umuntu wa 18 avuga ngo abikoni wa kabiri avuga ngo natwe nituraba kubiboneka ariko turaba kubitaboneka dutegerezwa kuraba tegeza kuraba ku bintu bitaboneka nkaho tubibona muri cyo gihe rero ubushobozi bwayo buzo dushika ko Paul aratanga isobanura akavuga ngo akabana ku murongo w'umuntu akavuga ngo kuko ibiboneka ari by'igihe gito ariko ibitaboneka bihoraho dusome mu bikoni gice cya 5 murongo 16 abikoni gice cya 5 nicyo gituma atamuntu tukimenya mu mubiri naho twari tuzi Kristo mu mubiri uko siko bikimeze ntitukimumenya mu buryo bw'umubiri murongo wa 17 nimba hari umuntu ari muri Kristo rero ababaye icyaremwe gisha ibya kera biba bishize umuntu wese ari muri Kristo bari cyarume gisha ibya kera biba bihise byose biba bicitse bisha murongo wa 18 abikorino ba kabiri gice cya 5 murongo wa 18 ngo ariko ibyo byose biva ku Mana yatwijuje ko ku bwa Kristo ikaduha igikorwa cyo kugabura umuzuzo murongo wa 18 n'ubwo cya mbere cy'uwo murongo ngo ariko ibyo byose biva ku Mana atari ibyo ugerageza kugaragaza muri wewe ariko ureke Imana ikore igikorwa cyayo muri wewe ngo 18 ngo ariko ibyo byose biva ku Mana yatwiyujuje ko ku bwa Kristo ikaduha igikorwa cyo kugabura umwuzuzo ngo 19 niko kuvuga yuko Imana ari muri Kristo yuzuza n'abari mu isi ntiyabaharura kw'ibicumuro byabo kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo murongo wa 20 nicyo gituma turi intumwa mugishingo cha Kristo Imana isa nibingingira muri twebwe turabinginga mugishingo cha Kristo muzure ni Imana nungo mbangu na rimwe umwatigeze kumenya icaha Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinde kugororoka kw'Imana Nyeri na Branham yaravuze bino bintu abitomoye mu butumwa bumwe arabitomora aravuga ati kandi murabona yuko ukuntu abivuga aravuga ukuntu bivugwa ngo kugira ngo tube ukugororoka kw'Imana duhinde kugororoka kw'Imana yaducikiye ubucunguzi aducikira kugororoka ukwezwa yacitse ku bwacu yabaye byose muri byose hano ntiyavugwa ngo kugira ngo muwe ngo mutsindanishirizwe n'Imana ariko avuga ngo kugira ngo muri we muhinde kugororoka kw'Imana twacitse ukugororoka kw'Imana kwagaragaye muri Kristo kwagaragaye muri Kristo rero nkuko tuzi neza yuko yahindutse icyaha bwacu natwe twacitse kugororoka kw'Imana kwahishuwe muri Kristo abantu benshi ntibashobora kubitahura kandi ivyo n'umugambi w'Imana kugira ngo ishobore kuduha ubucungu zibumwe bushitse ku bw'ubuntu bw'Imana asura mu murongo wa 21 umwe atigeze kumenya icaha Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana atari kubihabwa gusa ubwo twahindutse twacitse igice cy'Imana igice cy'ijambo ryayo twaracunguwe n'ijambo riduha amahoro rikatwuzuza umunezero niko muri nibyo aririmba kandi ubwo bucunguzi ntidushaka kandi dukeneye yuko hari umuntu abiharirako mu nkundi rye cyandikira heze ni mu nkundi nsome mu Banyefeso Abanyefeso gice cya kane Abanyefeso gice cya kane hano mwe mu Imana aravuga aciye mu ntumwa Pawulo akavuga ngo uhere ku murongo wa 22 aravuga ngo mukubabwira ku byingezo zanyu za kera ngo mwiyambure wa muntu wa kera abuzwa n'uruhendo abuzwa no kwifuza kuruhendo ngira gatatu mugahinduka basa mu mwemu y'ubwenge bwanyu mukambara wa muntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana mukugororoka no mukwera kuri murabona uko bimeze hano muri Kristo twahindutse kugororoka kw'Imana hano naho ngo tubwirizwa kuremwa mu ishusho y'Imana mwebure gice cya mbere turabona yuko tubwirwa ngo Kristo ni ishusho y'Imana hano naho tugereranywa nawe kubera ko icyo tuzoba uko tuzosa ni kurayishugwa ariko icyo kintu nibyayishugwa muri icyo gihe tuzosanga dusa nawe haleluya turashobora kubyizera kubera kwa ijambo ry'Imana turavye uko tumeze muri kino gihe uno munsi turavye mu buryo bw'umubiri turabona yuko mu buryo bw'imwemu uwomenga turacyagendera ku bibando uwomenga turacyacumbagira uwomenga hari ibintu tugihajije ariko ibyo ubirabye mu buryo bw'umubiri ni kumenga tumeze ariko mu buryo bw'imwemu twacitse ukugororoka kw'Imana muri Kristo kandi ubugingo bushasha buri mwino mibiri shaje kana kandi hano mwe marabana yavuga aciye muri Paulo akavuga kuri bana abantu babwiza kureba mu ishusho y'Imana mu kugoroka no mukwera kw'Imana akabana yavuga ati banyefezi gicaka no 75 akavuga ngo ngo nuko mwiyambura ibinyoma umuntu wese avuga n'ivyukuri na mugenzi we kuko turi ngingo z'abagenzi bacu 76 akavuga ngo nimwaraka ibi bakoresha icaha izuba nirirenge mukiratse 27 kandi mwe wa mugwaniza icicaro kuvubu 78 wiba ntakongere kwiba ariko apfuma cumura akoresha iwe maboko ivyiza kugira ngo aronke ivyo gufasha ukenye 79 ntihazagira ibiyago bibiva mu kanwa kanyu ariko muvuga ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuri bwigwa kugira ngo riheshe abayumvise ubuntu bw'Imana. Murabona yuko hano tugarutse ku byo mwene Abraham yavuze muri buno butumwa avuga ko tubwirizwa kwihereza Imana kugira ngo ushobore kudukoresha. Hano rero babwira abantu bahindutse basha kugira ngo bashobore gusa n'ishusho ya Yesu Kristo. Niwemere nuze, niwemere nanje ndemeye guha uyu muhamagaro. Twese amwe tuvuge tuti mwami nungirira ubuntu kugira ngo niyambure uno muntu wa muntu wa kera, umuntu yaremwe, umuntu mushasha yararemwe. Tubwirizwa kwiyambura umuntu wa kera. Akenshi aha niho hari ingorane, niho babaje Imana idukura kuri umuntu wa kera byari kuba byoroshye, ntangorane yoba ikihari. Imana yaremye ikintu gishashe, yavuze ngo era ibintu byose ndabigira bisha, ivya kera byarenganye. Amen. Ariko hanira tubwira ngo twebwe ubwacu ngo ni mwiyambure umuntu wa kera. Twebwe ubwacu turiyambura, turabona ibintu bidashobora guhagarara imbere y'Imana, maze tukatubishira, tukatiyambura kimwe kimwe cyose tukatiyambura, kuko turazi yuko imibiri yacu yagenewe kuba urusengero rwa mwe muyera, kandi dukeneye kwishikanira Imana n'imitima yacu yose mu gihe dusigaje. Tukavuga tuti mwami twemere uko turi kose, wewe niwe watugize abantu basha, nutugirira ubuntu kandi uduhe inkomezi kugira ngo dushobore kwiyambura ibiraba wa muntu wa kera vyose. Hano rero mu banyefezi gice cya 30 aravuga ngo nimuka babaze mwe muyera w'Imana yabashireho kuba ikimenyetso gushika ku munsi wo gucungurwa. 31 ngo umurazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Ibintu byose bibi bituvemwo. 32 mugirane neza, mugiranire imbabazi, muhariranire nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo. Mugiranire imbabazi, muhariranire nk'uko Imana yabahariye muri Kristo. Amen. Ano majambo arajana ubugingo bushasha twahawe n'Imana, kwiyambura umuntu wa kera, hanyuma nk'uko twabisomye hano tubwirizwa kumvira bino bintu twategetswe. Hano turabwirwa ngo iyo tuvuga, tubwirizwa kuvuga ibintu byubaka abandi kugira ngo bishobore kuzanirwa umugisha abari barumva tuvuga. Umuntu umwe yaravuze ubushize ngo yaravuze ikintu kimwe, avuga ngo ngo nguma nibaza abantu maze kubera umugisha kandi natwe nibaza ko twabwirwa kubyibaza ko tukibaza niba amajambo yacu murazi neza biranditswe hano ku murongo wa 29 w'Abanyefeso aravuga ngo munagira ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuzukwiye kuri byigwa kugira ngo riheshe abayumvise ubuntu bw'Imana kandi baza yuko kubaka kuvuga amajambo yubaka hagati yacu birakenewe nta gikorana na kimwe habantu cyangwa handi anoza bwizwa kuboneka ibintu byubaka abantu iyo dutanguye kuvuga ikintu tubwirizwa kugisuzuma twihuta kugira ngo tubone niba icyo kintu ari cyo gishobora kubaka abandi bantu cyangwa niba umugisha w'Imana uri ku icyo kintu turabona ngaha rero ku murongo wa 32 abanyefeso cy'akana aravuga ngo mubwirane neza mugirane imbabazi muhariranire nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo na bino bintu navyo ni ikintu gikomeye cyane tubwirizwa kugira aho tugiranira neza tugafatana tukabumwe nkuko byari bimeze mu ntango mu bizera bo mu gihe cy'ibyakozwe n'intumwa kubw'ubuntu bw'Imana kandi izaba ko bizogenda kwiherezo nta muntu ashobora kubinkura mu ibyo bintu nizera urukundo rushitse ubuntu n'iby'Imana yashize mu maboko yacu bwizwa kuzogaragara mu isengero umugeni kubw'ubuntu umurongo wa 32 tusubiremo mugiranire neza mugiranire imbabazi muhariranire muhariranire nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo none Imana yaduhariye gute wowe na jewe muri Kristo biciye mu maraso magazi w'intama yasesetse kugira ngo ishobore kwiyuzuza natwe kandi tugirire imbabazi uri munsi y'ubuntu uri munsi y'ubuntu n'imbabazi munsi y'impongano y'amaraso ya Yesu Kristo ufise imbabazi mu mutima wiwe uyo no guharira dushobora guharira kandi azosora no kwibagira kandi byose biheze bitabwe mu kiyaga cyo kwibagira udashobora kubabarira abwirizwa kwibaza niba nawe yaragiriwe imbabazi udashobora kubabarira ibaze niba yararose imbabazi nimwibuke murazi neza yuko wa mutoza kori umwe umwami Yesu yishurira yaravuze ati hano naracumuye kandi ndo bitunganya tubwirizwa kubimenya yagira ubuntu mugirane neza mugirane imbabazi hagati yanyu tubwirizwa kuba abantu beza hagati yacu tukameranira neza tugatekana n'ubwa mbere ndabivuze kuko Jesse nta muntu shakubwira ngo ari n'umuntu numwe ariko akenshi abizera nta kintu kibi kiba kiri muri bo bameze nyi akenshi bamera nk'ishoka mu biti rikiricira ibiti bakaza kwisanga bakoze ibitari byo cyo gituma umwami Yesu yavuze ngo abana b'isi bafise ubwenge bwinshi mu kurusha abana b'ubwami bagira ubwenge bwinshi kurusha abana b'ubwami mbega ukwizera Yesu Kristo kwatumye duta urupfasoni hari ibyo abatizera biyubaha hari amajambo batubahuka kuvuga ariko ugasanga bizera barayavuga kuko baba bazi yuko bavuze amajambo mabi bakabeshera abandi yuko byoba ibintu bibi ariko abizera ugasanga barenze imbibe umwe akavuga ibintu yiyumviriye wunda kabimenya akakongera kwibindi bintu wagatata kongera kwibindi wunda kabyemeza nimwibaze namwe bikota byuzura isi yose ntihagira umuntu ashobora ntibishobore gusukura wiko umuntu abitunganya ibyo none bizogera gushika ryaro no munsi imana ibidushize imbere y'amaso yacu ko tubwiriza kwiyambura umuntu wa kera kandi nibijyanye n'umuntu wa kera byose tukabyiyambura tukambara umuntu mushaza kuguntu bw'imana ibyo tuvuga bibwirizwa kubera umugisha abandi mbega none ibibera umugisha abandi n'ibiki ni ibyaha umugisha n'imana nibyo bibera umugisha abandi ibiri umugisha w'imana n'ibiki Pawulo aravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe bwe rigwiriye nimuhanurane muririmbe zaburi n'amatazirano ku mana yacu niba umutima uhuza muri icyo gihe indirimbo ikimera neza tukaturanka n'amajambo tuvuga tukayaduhimbaza imana mu mwe muri icyo gihe imana ikiyerekana maze ikemeza ijambo ryayo ku buntu bwayo tatu na kabiri abanyefeso kane murongo tatu na kabiri haravuga ngo asubiyemo kubasoma ngo mugiranire neza mugiranire imbabazi muhariranire nk'uko imana nayo yabahariye muri Kristo imbabazi zishitse ukwiyuzuza gushitse byose byaragarukanywe n'amaraso y'umwagazi w'intama dushire ku mutima ijambo ry'imana kuri umugoroba dushire ku mutima ijambo ry'imana kandi tuyishimire mu kwizera kubona itadusaba ibyo bintu gusa ahubwo izo nabiduha si ibyo dusaba gusa ahubwo izo nabiduha kandi izo dufasha kubishyira gushyira ijambo ryayo mu ngiro kugira ngo nayo wenyine ashobore gushyira ijambo ryiwe mu ngiro aciye muri twebwe ku buntu bw'Imana. Imana yacu ni Imana y'ijambo ryayo kandi yarungitse uvugishwa nayo afise ijambo kugira ngo ahamagare umugeni ijambo kandi ashaka kuba muri abo bantu uko byogenda kose nawe amen.